Kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumena Jo Diane Nina Hazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukahera kuyagezwe hirya no ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe muteze amatwi muraka kanya turahera muyavugwa muri Afrika. Adama Barrow niwe yaraya tahukanye itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Gambia atsindiye mandigira kabiri muri ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika. Umukuru wa komisiyo ijejwe amatora Alieu Momar Njai niwe yatangaje insinzi yiwe ejo ku munsi w'Imana imbere y'abamenyeshamakuru. Mu gatondo w'ejo ku munsi w'Imana Ernest Bai Koroma arongoye umugwi w'indorerezi za CDAO muri ayo matora yasabye abakandida bose kwemera aho intayishize n'ibyatangajwe kandi bakabikorana umutima utekanye. Abasirikare ba Nigeri bashika kuri 12 hamwe n'abakoriterabwoba baharurwa mu macumi barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu burengero bw'ico gihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Abandi basirikare 8 barakomeretse muri urwo rugamba batanye mu mitwe n'abakoriterabwoba baharurwa mu majana ku birometero 5 uva mu gisagara cya Fantio ni mu ntara ya Tilaberio ikundwa kugamwo ibitero by'iterabwoba. Umushikiranganji avuga ko amapikipiki atazi igitigiri yakoreshwa nabo bagizi ba nabi yasambuwe ibikoresho bakoresha mu gutuma tumana ko birafatwa. Muri Afrika kandi abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibindi biziga indwi ejo ku munsi w'Imana byatwawe n'uruzi bari muri bisi yari igeze ku kiraro muri Kenya. Aba baciye bashikana ku gitigiri cy'abantu barenga 30 bafiriye muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu. Iyo modokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi yari itwaye abaririmbyi bishengero hamwe n'abandi bari bagiye kunyeziranwa nabo mu birori by'ubugeni mu ntara ya Kitui ku munsi wa gatandatu. Perezida Uhuru Kenyatta ejo ku munsi w'Imana yararungikiye ubutumwa bwo guhoza imiryango yabuze ahanura kandi abanyakenya abasaba kwiyubara igihe bariko baratwara imodokari mu mabarabara cyane cyane mu bihe by'imvura nyinshi. Muri Mali naho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kambi y'abasirikare ba ONU bo mu nteko za MINUSMA mu gitero cyabereye mu gisagara cya Gao mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Igisirikare cy'u Faransa cyavuze ko atabyononekaye ariko nta makuru cyatanze cy'abakekwa kuba inyuma y'ibyo bisasu. Mwiyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ubwoko bushasha bwa corona bwiswe Omicron buramaze gukwirakwira mu bihugu 40 ku isi hamwe no mu mareta 16 kuri 50 agize leta z'umwe za Amerika. Abategetsi bakuru mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya Amerika ariko bavuze cyo kumunsi w'Imana ko bataramenya neza uburakari ubwo bwoko bwa Omicron bufise kuwabwanduye. Dr. Anthony Fauci umuhinga w'ingwara zandukira muri Amerika yavuze ko atawoshobora kuvuga byinshi mu gihe bitaragaragara nimba abagwayi basinzikara cyanke badasinzikazwa n'ubwo bwoko bushasha. Tukivuga kuri uwo mugeranye n'igipolisi cy'Ububiligi cyaracucagiye amazi hamwe n'ibyose bikoroza amosozi ku bantu bari mu myerekano yiyamiriza ingingo z'amagara y'abantu zafashwe n'ibihugu bya Buraya zigamije kurwanya umugera wa corona. Abantu hafi 8,000 nibo bakoze iyo myerekano i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububiligi berekeza ku cicaro gikuru cy'ubumwe bwa Buraya batera indirimbo zisaba ko bahabwa umwidegemvyo. Igipolisi cy'Ububiligi cyavuze ko babiri muri bagenzi babo hamwe na bane mu bakoze imyerekano batwawe mu bitaro abandi 20 barahagarikwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose baduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika yose bashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chovewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cyano makuru rumwe mu rwaruka rw'abigeme mu gihugu cy'u Burundi gomeza ko impinga mu byo kwitunganiriza imigambi neza ikirindende
ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nkuko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukume ngo arabantu turaba gusubikorwa biri muhira.
Uyu ni Marlene Mpawinimana ari mu barongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka rihingura ibirato n'imikandara mu nsato mu gisagara cya Bujumbura. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze mu gihugu cy'u Burundi nayo ndabiciye ku masonga mukanya ibanki yitiriwe urwaruka yitwa Bije isabira abakiri bato na cyane cyane abigeme gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanki mu ntumbero yo kuronka ingurane. Ubuyobozi bw'iyo banki bwabivugiye mu ruganda rwari rumaze iminsi itatu ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mwishikirizwa na Desire Hatungimana akoreje ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na Mpawinimana Marlene umwe mu barongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka rihungura ibirato n'imikandara mu sato mu gisagara cya Bujumbura muri karitsiye ya Kamenge ugwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza kubw'uwo mwigeme haracyakeneye ko ugwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere.
Hari ugwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukume ngo arabantu turaba gusubikorwa biri muhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya. Mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera uco usanga tuja mu ngeso mbi. Mugabo kuri twebwe twaje muri zinyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'ababyeyi biradufashije cyane.
Naho Oda Nduwayezu wo mu cibitoke cya Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko migeme atoroherwa mu koronko mutahe ariko yakoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo. Uwo migeme ari mu ishyirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko ni ishyirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu ibanki y'ugwaruka.
Uburyo ni bworoshye kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatanga umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banki bije hama ukagira plan de faire yawe hamukayijana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura. Turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni 214 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje. Turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashitse no kuri tahaye bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga.
Christophe Ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwimwe y'ugwaruka ihomba ari kubera ko ibayizwe nabi. Ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo byisungwe.
Kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initiative transformation il faut d'abord passer nimba mu kibitoki bari bagize transformation des demandes mu kibitoki myembe iriyo transformation des passés iriyo mugabo ugaca mwitwari rubanda mugasanga nta myembe iriyo cyangwa passés iriyo mumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko izobasaba kuzana za matières premières ariya mu kibitoki hanyuma muheze mugire transformation abo banza hariyo ku supplementaire ya transport de matières premières iba yongereye mu mugambi wacu. Nukuvuga plan de faire yanyu ifu yikwerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijyanye n'inyubako.
Sixten Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe Ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge Ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora. Sixten Yuhire avuga ko rimwe na rimwe Ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere.
Gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo Ugwaruka rutegure neza cyane rwose imigambi nk'uko tubyifuza. Tubandanya tubigisha ubona twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na Onifame. Imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza bwabo uko iminsi irani ko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumba nuko tuzakurikirana bamaze kuronka ingurane ingurane baronka nazo bakayazwa kandi ku nyungu itabaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki n'amakofiyansi dukorana kuvuga ubu batugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'Ugwaruka ahamenyesha ko amashyirahamwe arenga igihumbi yamaze kuronswa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko bararihe ideni neza.
Ugwaruka ruranezerewe cyane rwose n'umugambi wa leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make kutudushyigikira imigambi yabo. Ubu abagwaruka rurikiye mu mashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita amatetrile komersiyali bamaze kumererwa guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu nyuma ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mpinga yose y'igihugu rero barishimiye cyane.
Umupfasoni Jeannette Kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'umukenyezi Onifa mu Burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i Beijing ku bijyanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi.
Desire Hatungimana urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabu komune Mugina intara ya Cibitoke turi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bamaze imyaka ibiri baratesheje izabo n'imyuzura y'imvura ya babo muri amazu yitwara n'indimiro basaba gufashwa tumwe mu tuzu bari barubakiwe bemeza ko tumaze gusenyagurika mu gihe hari n'abavuga yuko batigeze baronka inzu n'imwe. Umenyesha makuru ijuru rya Amerika Nairobi muri Kenya Elo Juri Kaneza afisi bindi kuri no nkuru.
Kwebwe yamaze ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yorarama.
Uwo n'umukenyezi Jose Ntiranyi bagira amwisitsi ya Gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Bone bagenzi be bahaje inyuma yo kuriza abo n'ababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kuwa kane rishyiriwe wa gatanu ukwa cumi na kabiri 2019 yemeza ko basa n'aba mu misaka kandi ko imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera ubutinya ko utwo tururi tubarwako.
Aha tuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha n'amabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabananiye.
Claudine Muhimpundu n'undi mubyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwanwa afise.
Nanje rwanje yarakorotse reka n'umubanyi na nyene yarakorotse byakotse cy'ubundi mumvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye.
Ndasinzi kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi.
Bamwe twari kose turubaka amatumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe ivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane.
Estese Ramba na baragushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari abana tedufise biga ngo isahane bakiro nkano biga bitewe nuko bugaye amashuri abiri bose baruga bashira ku igufuri amashuri no kuvuga ahanyamakarabo tugiye kwandikisha abana kandi usanga bigoye usanga umuntu amahera bakotsa kivugo usanga bari kwa samahera y'umukotsa kivi nako kage bahaka kamera mu kotsa kivi no ahubwo n'icyo umugabura mwije bakibuze
tuma misago baramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kuburuko bagira
uya umuntu ari we wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora basega bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye gufite ifaranga byavuze baronka kuni abantu bayeho nabi
izi mpungenge zo bari mu site ya gisheke zemezwa na musantere wa komine Mugina Juliana Ndayihaya yabwiye ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti
ego cyane icyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturagishinga ukijyanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroso byo bafungura twicaye tubandanya tudodora ahashoboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nayo nyine dukomeze turiko turadodora kubagira neza turabizi ibyitegero yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine muri site ubu tuvugana turizera yuko navyo nyine bizohava bigenda neza kuko baradusabye devi zijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazu aziduka yemeza ko azosanurwa vuba
imiryango n'amazu ariko arabomoka nabi bitewe n'imvura nukuri turabaremesha abagira neza bakoze birya n'ubu icyo kibazo barakizi ko ayo mazu ariko arabomagura kuko uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bokora kugira abenegihugu babandanye bakingirwa
abanyagihugu bari mu site ya gisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 77 abarenga 10 baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icyegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kizerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ishiri ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyembe Mundu muri komine Mugina intara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'Uburundi ku mijyango y'igihumbi yateshejwe izayo itanga ngama 77 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
reka twandanirize mu Rwanda amashami 12 adakiranira inyungu za politike akomeje kugaragaza ko ikibazo c'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamwo abitavye imana gihangayikishije abatari bake ayo mashira hamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo leta y'u Rwanda yo yemeza ko iri kwirarondera umuti urama kuri ico Eric Bagirubusa yadutegura ibindi kuri no nkuru
ibisobanuro by'abakozi ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubona aho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushaka aho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imbwa yo gushyinguramo bigihanitse cyane bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu
birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona abashingura ariko ukurikije service zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300
abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kikibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke
dushobora kuba mfite akabanza ariko nta hantu gito kugira ngo nzi no gushyingura bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akanshinga wo gushyingura
nubwo nta hantu none umuturage agira kuko yashyingura umurima wanjye nawe rero nyirinze nabisanzwe ushaka kuza ku ruhande
ni ku nshuro ya 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo Madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage
inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere hamwe na roke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwemeza mirimo turi gushobozwa bw'abaturage tugene biciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi, kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo, uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda, ari nabo wafashe iya mbere mu gukangurira abafatanyabikorwa by'iki kibazo, ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturange ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera bapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatoye mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage. Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa, kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu, kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange, bakavuga ko nk'uko turere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byabo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimbi asaga 1400, mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Agize mu gisata cha sport naho cyahereye mu gihugu cy'u Burundi, kuvejo kwa Mungu ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi riramutswa commissaire de police Muyenge Alexandre. Alexandre asubiriye Reverian de Kuriyo, yaramaze imyaka 8 arongoye iryo shirahamwe. Muri volleyball naho umurwi wa Muzinga mu bakenyezi niwo waraye wegukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu, hanyuma Gal Cosmos nawo ucegukana mu bagabo. Ibi byose umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye.
Komisari de polisi Alexandre Muyenge arongoye igipolisi kijejwe gukingira abategetsi b'u Burundi niwe yatowe kuri uno w'Imana mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Aje gusubira Reverian de Kuriyo yaramaze imyaka 8 arongoye iryo shyirahamwe. Alexandre Muyenge si mushasha muri FFB kuko yaramaze imyaka irenga 10 ajejwe igisata cy'umutekano muri iryo shyirahamwe. Yiyamamaza yaramenyeshejwe ko icyihutirwa ari ukurondera ibibuga bikwije ibisabwa kugira byakire imirimo mpuzamakungu na rijya mu Burundi. Kugeza ubu atakibuga na kimwe gifise ubwo bushobozi. Ikindi yavuze azitaho no guteza imbere igisata cy'abana kugira imigiro nk'ayikura abakinnyi kandi bakurikiranywe kuva mu bwana, akaba yaramenyesheje ko amategeko ari yazisunga mu kazi kiwe ka misi yose. Ahiriwe rero ahishije kuko icyegera ciwe Academy mubona yanonosoye ibyigwa by'amategeko, nawe nyene akaba atari mushasha mu mupira w'amaguru kuko yakinye mu cyicaro cya mbere mu mugwi wa Atletico Olympique. Icyegera cya kabiri ni Mustafa Samugabo, amaze imyaka 12 muri ayo mabanga. Mu mupira w'amaguru kandi tukubamenyesha ko inkino z'igice cya mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi cyarangiye kuri uno w'Imana. Umamuru yirahiye Message Ngozi yisanze ku kibuga cyayo Ibuye ku gisindo kimwe ku busa. Uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Niyunge ko ucurangiza icyo gice cya mbere uri mu kibanza cya mbere n'amanota 36, ukaba usumbya Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega ya kabiri amanota 10. Muri volleyball naho kuri uno w'Imana niho hasozerwa mu Burundi igikombe cy'umukuru w'igihugu gitunganijwe ku nshoro ya gatatu. Mu bigeme igikombe cyatwawe na Muzinga itsinze Resace ku maseti 3 ku busa. Kizigenza wa Rezas amenyesha ko bagikeneye imyimenyerezo myinshi kugira bashobore kwitwara neza.
Ngerageje kuraba habaye kutamenyerana hagati yacu. Ikipe perezati bisaba kinyi bashu bakiri bashasha rero kubera bakiri bashasha ntiramenyerana nico gituma mwabonye ukino kwa sinani uko twakinye nabari basanzwe bo bamenyeranye gukinana individual match bisaba kinyi bakomeye nkuko mwabibonye gusa volleyball ni je collectif bisaba ko dukorera hamwe rero mu gihe tuba dusa entraînement twa tumenyeranye ndishobora gutsinda
Mubagabo naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Gacosmos utsinza Mikade Sportif de Bujumbura ku maseti atatu ku busa. Muri basketball naho umugwi wa New Star uri muri kino gihe I Johannesburg muri Afrika y'Epfo aho wagiye mu nkino zo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za bar zizoba mu mwaka uza. Uwo mugwi w'u Burundi ufise urukino rwa mbere kuri no wa mbere na Kurasini Heat yo mu gihugu cya Tanzania. New Star ikaba iri mu itsinda rigizwe na Matero Magic yo mu gihugu cya Zambia, Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo na Kurasini Heat yo mu gihugu cya Tanzania. Imigwi ibiri ya mbere izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma aho izohura n'imigwi ibiri yindi ya mbere yo mu itsinda rigizwe na Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Ulinzi Warriors yo muri Kenya, City Oilers yo muri Uganda na Cobra Sport yo mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko. Imigwi izotsinda igice cya kabiri gishiri cya nyuma kongera ko uzotahukana ikibanza cya gatatu. Iyo migwi uko ari itatu izoca ijya mu nkino za nyuma za bal. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana acukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira ageze mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa karindwi. Ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu kuri stade Huye I Butare. Bukura Victory Sport yatsinze Etoile de l'Est ibitego bine ku busa. Ikipe ya AS Kigali yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Mu wundi mukino wabereye kuri iyi stade ya Kigali guhera saa 12 z'umugoroba, Police FC yanganyije na Gicumbi FC busa ku busa. Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu. Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Marine FC ibitego bitandatu kuri bibiri kuri stade Muganda I Rubavu. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Gasogi United yanganyije na Espoir FC busa ku busa mu mukino watangiye saa sita n'igice. Nyuma y'uyu mukino kuri iyi stade ya Kigali n'ubundi hakurikiyeho uwahuje Kiyovu Sport na Rayon Sport urangira Kiyovu Sport itsinze Rayon Sport ibitego bibiri ku busa. Undi mukino w'umunsi wa karindwi wa shampiyona uraba uyu munsi kuwa mbere ukaza guhuza ikipe ya Gorilla FC na Etincelles FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa karindwi w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 16, iya kabiri ni AS Kigali n'amanota 15, Gasogi United iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 11, ikipe ya kane ni Rayon Sport nayo ifite amanota 11, Musanze FC ikaza ya gatanu nayo ifite amanota 11, Police FC iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 10, iya karindwi ni Espoir FC ifite amanota 10, nayo ikipe ya munani ni APR FC ifite amanota 9, Bugesera FC iza ku mwanya wa 9 n'amanota 8, ikipe ya Gicumbi FC nayo ifite amanota 8 ikaza ari ya 10, Etoile de l'Est ni ya 11 n'amanota 6, ku mwanya wa 12 turi sanga Mukura Victory Sport ifite amanota 5, Marine FC ya 13 nayo ifite amanota 5, ya 14 ni Rutsiro FC ifite amanota 3, ku mwanya wa 15 hari Gorilla FC ifite amanota 2, ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Etincelles FC ifite amanota 11 n'abitego 8. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda bwashyize ahagaragara inzira isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka utaha rizanyuramo. Iri siganwa rizatangira kuva ku itariki ya 20 kugeza ku ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utaha 2022 rizaba rigizwe n'intera 8. Izo ntera ni umusogongero w'ibirometero 4 bazenguruka hafi ya Kigali Arena I Remera, hakaba kandi Kigali Rwamagana, Kigali Rubavu, Kigali Gicumbi, Muhanga Musanze, Musanze Kigali ndetse n'intera ebyiri za nyuma zo kuzenguruka mu mujyi wa Kigali. Ese abakinnyi b'abanyarwanda bazitegura bate iri siganwa rizaba ribaye ku ishuri rya kane nyuma yo kuzamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe? Twumve Abdara Murenzi, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi.
Ubundi twakoraga kampu y'igihe gitoya ariko aba basore ko bamaze igihe kinini batitoza, minisiteri n'ibidufashamo turateganya ko twakora camp y'iminsi 55 igabanyije muri aya mezi uko ari atatu, kwa 12, ukwa mbere n'ukwa kabiri, ku buryo bazabakora imyitozo bari hamwe kandi imyitozo yo ku rwego rwo hejuru. Bishobora kudufasha yuko abakinnyi b'abanyarwanda yaba ba ekipe nasiyonali ndetse n'abandi banyarwanda bari mu yandi ma ekipe tugize amahirwe bakabasha kwitegurira hamwe, byazamura umusaruro muri Tour du Rwanda.
Muri Tour du Rwanda ya 2024 kabiri amakipe 19 niyo azaseruka urwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe abiri ariyo ikipe y'igihugu Team Rwanda na Benediction mu karere ka Rubavu ikipe ya Score Adrian Cycling Academy izwi nka Saka yari yitabiriye Tour du Rwanda y'umwaka umwaka utaha ntabwo izagaragara kuko yamaze gusenyuka yari Claude Munyandinda ikigari
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ani uduce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari kumwe na Joy Diane Ninahaze yakoze Venuste Nshimiyimana igiranije amajwi ya bino biganiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose turongera amasaha imbere.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.